ivugira ryumva ni radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi mu Rwanda arasaba inganda zitunganya umuceri mu kibaya cya Bugarama kuvugurura imikorere yazo. Minisitiri Geraldine Mukeshimana mu kiganiro yagiranye n'abahinzi n'abanyenganda kuri wa kabiri. Turahamagara umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Temistocle Mutijima. Mu Rwanda, umunyapolitiki Christopher Kayumba azaguma muri gereza mu gihe cy'iminsi 30, byemejwe n'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro kuri uyu wa kabiri. Mu Burundi, Kiliziya Gatolika irasaba ko ubutabera bwubahirizwa kuri bose kugira ngo abantu bakire ibikomere bafite.
Kubera yuko twaciye mu bintu bigoye vyinshi, abarundi benshi bafise ibikomere rero. Ivyo bikomere rero nivyo bikeneye kuvugwa. Mugabe bizovugwa ari uko nyene ubutungane bubandanye butsimbata.
Musenyeri Georges Bizimana, umushumba wa diocese ya Ngozi, uyobora akanama Justice PA. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi, ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwategure kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Aloys, wiriweho?
Miriwe Venise. Turahera kuyavugwa muri Afrika. Somalia yaragirije leta Somaliland iyo nkoye ariko itemewe n'amakungu kuba yarerukanye n'inguvu abanyagihugu baharurwa mu majana baba mu gisagara kiri ku rubibe na Somalia. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryaragabishije ko ibi bishobora gutera icyuka kibi hagati y'izo mpande zibiri. Imiryango yahunze yabwiye itorokanzo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP ku gipolisi cya Somaliland cyateye abanyagihugu baba mu manuko bwa Somalia mu gasagara ka Ras Anode ni ku munsi w'Imana. Bavuze ko amazu, amaduka amwe n'amashuri byatewe birasahurwa, bongera bapakigwa amakamyo ubutarariye atana kimwe batwaye. Abategetsi ba Somaliland bavuze ko iki gikorwa cyakozwe ku mvuzo z'umutekano w'igihugu cyabo. Munyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres kuri uyu munsi wa gatatu arabwira akanama ka ONU kajejwe umutekano uko Ethiopia iherutse kwirukana ubutarariye abategetsi indwi bayo bakorera mu gisata cyo kugarukira ku banyagihugu. Ugize kabiri mu kiringo kiri munsi y'indwi ako kanama ka ONU gakorana ku kibazo cya Ethiopia, aho leta y'umushikiranganji wa mbere Abiy Ahmed yatangaje ku itariki ya 30 y'ukwezi kw'icyenda guheze ko abategetsi ba ONU bahawe amasaha 72 kugira bave mu gihugu. Leta yabagirije kuba barivanze mu by'igihugu no kuba baranyuruje imfashanyo zigenewe abanyagihugu hamwe n'ibikoresho byo gutumatumanako amakuru babiha abaroberi bo mu ntara ya Tigre. Abategetsi birukanywe ubutakigaruka bari mu cyegera cy'umukuru ajejwe iby'imfashanyo muri ONU hamwe n'ubuserukira UNICEF muri Ethiopia. Amakuru avugwa kuri Afrika kandi ubushyirangaji bwa Leta Zunze za Amerika bwo kwivuna abansi buragabisha ko umutekano muke ushobora kunyuka mu gihugu cya Mali. Ni mu gihe icyo gihugu cyoshika ko ku masezerano yo gukoresha abacangiro b'Abarusiya mu gufasha mu by'umutekano no kurwanya iterabwoba. Umuvugizi w'ubwo bushyikiranganji Cindy King yabwiye Ijwi ry'Amerika ko yihweje iby'ishyirahamwe Wagner rivuga ko rishobora kurungika abacangiro mu gihe ayo masezerano yofundikwa bishobora kuzotwara ikiguzi kinini Mali mu buryo butandukanye. Haraheze indwi zitari nke abategetsi ba Amerika n'Ubufaransa bagerageza kugondoza abategetsi ba Mali kudasinya ayo masezerano. Amakuru aca mu bimenyeshamakuru avuga ko icyo gihugu kizoriha isosiyete Wagner imiliyoni 10,800,000 by'amadolari buri kwezi ku bacangiro 1,000 b'Abarusiya bazomenyereza igisirikare cya Mali no gucungera umutekano w'abategetsi bakuru bakuru. Cindy King aragabisha ko ayo masezerano hagati ya Mali na Wagner ashobora guhungabanya utwigoro amakunga arimo two gushyigikira leta fata kibanza ya Mali.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mwivugwa hanze ya Afrika, umuhanuzi muri presidansi ya Amerika mu bijyanye n'umutekano Jake Sullivan arabonanira mu Buswisse kuri wa gatatu n'umushikiranganji w'Ubushinwa w'imigenderanire n'ayandi makungu nk'uko presidansi ya Amerika yabivuze ejo kuwa kabiri. Umubonano hagati ya Sullivan na Yang Jiechi mu gisagara cya Zurich utunganijwe mu gihe hari icyuka kibi mu bijyanye n'ubudandaji hagati y'ibyo bihugu rutura ku isi. Ibi bihugu ntibyumvikana kandi no ku kibazo cya Taiwan hamwe n'ibindi bibazo. Uyu mubonano utumbereye gushitsa ibyo bihugu bibiri byiyemeje byo gukomeza ingendo yo kuganira. Hano muri Leta Zunze za Amerika, abategetsi muri Sena ya Amerika basabye Leta Zunze za Amerika kwiyumvira kwirukana abadiplomate b'Uburusiya barenga amajana atatu kiretse Uburusiya buhaye ayandi maviza ambasade ya Amerika. Leta Zunze za Amerika zariyamirije ingingo y'Uburusiya yo ku itariki ya mbere y'ukwezi k'umunani ibuza ambasade ya Amerika i Moscow guhubuzi abakozi b'Abarusiya cyangwa abava mu bindi bihugu. Ibi byatumye Amerika ihagarika ubuzi bw'abakozi amajana abiri bakorera Amerika mu Burusiya. Urwete rwarungikiwe Perezida Joe Biden ejo kuwa kabiri, abasenateri babiri b'abademokrate hamwe n'abandi babiri b'abarepublikane bavuze ko Burusiya butemera abakozi basangwa mu Burusiya mu badiplomate ba Amerika.
Urakoze aruyizi bigirimana mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri 192.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com na ku mbuga za Facebook, Instagram na YouTube. Adresi yacu ni radio yacu
iwanyu mu ntara.
Mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Amakuru tuyahereye mu Rwanda, aho Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi asaba inganda zitunganya umuceri zo mu kibaya cya Bugarama kuvugurura imikorere no kunoza imikoranire yazo n'abahinzi mu gukemura ibibazo bafitanye. Ibyo Minisitiri Geraldine Mukeshimana bitangaje kuri wa kabiri mu biganiro byamuhuje n'abahinzi ndetse n'abayobozi b'inganda ziri mu kibaya cya Bugarama. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Temistocle Tijima yari muri ibyo biganiro. Turi kumwe ku murongo wa telefone. Temistocle, wirweho.
Mwiriwe neza Denise Nshimimana.
None ibibazo by'ubwumvikane buke hagati y'abahinzi b'umuceri n'inganda buturuka kuki?
Ubwo bwumvikane buke buraturuka hanini ku kutumvikana ku giciro abahinzi bagomba guhabwa cyangwa se ikiguzi bagenerwa ku musaruro bejeje kibarwa ku kiro kimwe cy'umuceri udatonoye cyangwa se udatunganyije mu ruganda. Akenshi rero abahinzi bagashinja inganda zo mu kibaya cya Bugarama gushaka inyungu z'umurengera ari nako bo zibatura mu gihombo. Ibyo rero bigakorwa binyuze ahanini mu kubagurira umusaruro ku giciro gito, nyamara zo zagera ku isoko igiciro cy'umuceri utunganyije zikagihanika. Nk'urugero, abahinzi bavuga ko muri sezo cyangwa mu gihembwe cy'ihinga gishize baguriye umuceri ku mafaranga 279 ku kilo kimwe, bemeranyije n'inganda ko ibiro 20 by'umuceri utunganyije bitagomba kurenza 13,500. Nyamara inganda zigeze ku isoko ubu ngubu zirimo ziragurisha ibiro 25 by'umuceri ku mafaranga 16,500 y'u Rwanda. Abahinzi bakavuga bati ni gute izo nyungu z'umurengera muzibona ntimuhindukire ngo natwe muduheho kandi mwaratuguriye ku giciro gitoya bigaragara ko dukorera mu gihombo.
Temistocle Mutijima, Ministre Geraldine Mukeshimana uyobora iyo Ministeri y'Ubuhinzi n'Ubworozi yatanze ibihe bisubizo?
yabwiye abanyenganda yuko ibyo bitwaza mu kuzamura ibiciro bavuga ko hari imiceri yo mu mahanga yaje ku isoko ryo mu Rwanda ituma batabona abakiriya nta gaciro bifite kubera yuko igiciro cy'umuceri kiba cyabazwe hamwe n'ababishinzwe harimo na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi hakazamo Minisiteri y'Inganda n'Ubucuruzi ko batagakwiye kuba bahenda abahinzi ngo bahindukire bongere bahende n'abaguzi ku isoko abateguza yuko nibakomeza imikorere nk'iyo ntibanoze uko bakorana n'abahinzi ndetse n'uko bakora muri iki gihe hashobora gufatwa ibyemezo bikomeye byanaviramo zimwe mu nganda zaha mu kibaya gufunga imiryango yabivuze muri aya magambo
Icyo kibazo cy'umuceri uhingwa mu kibaya cya Bugarama ukaburirwa isoko cyari kimaze iminsi kivugwa ndetse na ubwawe Temistocle Mutijima wakivuze mu nkuru wagiye ukora hano ku Ijwi ry'Amerika.
Nibyo iki kibazo cyari kimaze igihe kivugwa nk'imyaka igera kuri ibiri abahinzi bataka kubura isoko ry'umusaruro wabo bakavuga kuri icyo kibazo cyo guhendwa uburyo bamwe bavuga yuko gukora ubuhinzi bw'umuceri muri iki gihe ntacyo bikibamariye ndetse baherukaga no kukibwira Perezida wa Repubulika mu kiganiro aheruka kugirana n'ibitangazamakuru bamugaragariza iki kibazo aho ubwe yavuze ko abo bireba bagomba guhagurukira icyo kibazo kigakemurwa rimwe na rizima ntikizongere kuvugwa. Ubu rero uruzinduko rwa Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi mu kibaya cya Bugarama ruje nyuma y'ibyo byatangajwe n'umukuru w'igihugu.
Temistocle Mutijima, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda, urakoze cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza.
Ndagushimiye kandi umunsi mwiza kubakurikira Ijwi ry'Amerika.
Tukiri ku Rwanda, umunyapolitiki Christopher Kayumba azaguma muri gereza mu gihe cy'iminsi 30 byemejwe n'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro kuri uyu wa kabiri. Urukiko rwavuze ko ari bwo buryo bushoboka kugira ngo atabangamira iperereza rikimukorwaho. Kayumba wahoze ari umwarimu muri kaminuza akaba n'umushakashatsi yararegwa ibyaha byo guhohotera abagore ariko nyirubwite akabihakana akavuga ku byose bishingiye ku mpamvu za politiki. Kigali, Eric Bagirubusa.
Iki cyemezo gifunga umunyapolitiki bwana Christopher Kayumba umucamanza yagifashe nyuma yo gusesengura imiburanire ku mpande zombi niko kwanzura ko hari impamvu zikomeye zituma akekwaho icyaha cyo gusambanya ku gahato wari umukozi wo mu rugo. Ni nyuma kandi yo kwemeza ko nta mpamvu zikomeye zatuma Kayumba akekwaho gushaka gusambanya ku gahato umwe mu banyeshuri yigishaga. Mucamanza avuga ko kuba uwo mukobwa mu 2017 yarijyanye kwa Kayumba nta gahato nk'umuntu mukuru, kuba avuga ko Kayumba yashatse kumukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato. Umucamanza yavuze ko ibyo byose ari amagambo gusa. Yavuze ko uwo yavuye kwa Kayumba ntiyagira urwego abimenyesha ngo bikorwe iperereza. Urukiko rwavuze ko n'uwari uhagarariye ishuri ry'itangazamakuru bwana Joseph Njuguna nawe yakiriye ikirego aricecekera. Gusa ku cyaha cyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato, urukiko rwavuze ko hari impamvu zikomeye zituma Kayumba akekwaho gusambanya uwari umukozi we wo mu rugo. Rwavuze ko uwari ufite imyaka 23 mu mwaka w'2012 nta bushobozi yari afite kuko yacungiraga ku mushahara Kayumba yamwishyuraga. Rukavuga ko nta n'ubushobozi yari afite bwo kujya kurega uwari umukoresha we. Umucamanza yavuze ko uretse guhakana ibyaha gusa, Kayumba atagaragaza niba hari icyapfa n'uwari umuzamu we kuko nawe ari mu babajirwa akabihamya. Kuba rero yaratanze ikirego nyuma y'imyaka 9, urukiko rusanga bikiri mu gihe cya nyacyo ku byaha bidasaza. Umucamanza avuga ko kuba Kayumba yemeza ko ari umunyapolitiki kandi wari ufite n'igitangazamakuru ubwabyo, byumvikana ko kumurekura yashyira igitutu ku batanga buhamya. Yategetse ko Kayumba akurikiranwa afungiwe muri gereza nkuru ya Nyarugenge iri mu nkengero z'umujyi wa Kigali Mageragere. Yibukije ko icyemezo yafatiye bwana Kayumba kijurirwa mu gihe cy'iminsi 5. Maître Jean Bosco Ntirenganya Sefu munganire yabwiye Ijwi ry'Amerika ko nibabona kubona kopi y'icyemezo gikubiyeho imikirize y'urubanza bazahita bajurira. ni kunshuro ya kabiri umunyapolitiki Kayumba afungwa kuko kuva mu mpera za 2019 kugeza mu mpera za 2020 yafunzwe aregwa guteza umutekano muke ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali nyuma yo kujuririra igihano yahawe kuko avuga ko ntacyo urukiko rwagishingiyeho urukiko rwajuririwe rwategetse ku icyemezo kigomba guhama uko kiri ni nako kwandikira urukiko rukuru ngo asubirishemo urubanza ku mpamvu z'akarengane yafunzwe atarabona igisubizo kuri iyi ngingo Kuva yashinga ishyaka rya politiki Rwandese Platform for Democracy riharanira demokarasi mu Rwanda Kayumba yumvikanye kenshi ataryumunwa mu kunenga imigendereze y'ubutegetsi buriho mu Rwanda Kayumba we abura navuga ko azira ibikorwa bya politiki kandi ko yasabwe kubireka akabyanga mbere y'ifungwa rya habanje gufungwa bwana Jean Bosco Nkusi haciye icyumweru bagitangiza ishyaka uyu bari bafatanyije gushinga ishyaka ashinzwe ibikorwa by'ubukangurambaga urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda rukavuga ko yari mu gaco k'abajura akhwagira ubusajwe rya Amerika I Kigali
iyi nkuru kwifungwa rya gateganyo rya Christopher Kayumba mushobora kuyisanga ku rubuga rwa internet kuri www.radio.tv.com no kuri Facebook aho mushobora gutanga ibitekerezo byanyu mu kanayisangiza nabandi Mukomeje kumva radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu Burundi Kiliziya Gatolika irasaba ko ubutabera bwubahirizwa kuri bose kugira ngo abantu bakire ibikomere bafite hashize imyaka ine Kiliziya Gatolika itangaje gahunda yo kunga abaturage biciye mu guha ubutabera bose mu nama yabereye kuri uyu wa kabiri mu mujyi wa Bujumbura Kiliziya yongeye gusaba ko ubutabera buhabwa intebe eloge wirika neza
Yonama yabereye ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura yatunganijwe mu mugambi witiriwe BBB mu mfunyafunyo y'icyongereza ufashwe mu mugongo n'igihugu cy'u Hollande ni umugambi uterera mu itsimbatazi wa ry'ubutungane ku bwa Musenyeri Georges Bizimana mukuru w'umurwi Justice CP akaba na Musenyeri wa Diocese ya Ngozi mu buraruko nta gukira ibikomere by'indyane za kahise ka kera n'akavuba gushoboka hatabanje kuba ubutungane bwubahiriza bose uku niko yavyiganiye n'abamenyesha makuru bari muri iyo nama
mu Burundi ibintu biriko biratembere niko novuga bwa impingira cyari ndende kubera yuko twaciye mu bintu bigoye byinshi abarundi benshi afite ibikomere rero ibyo bikomere rero n'ibyo bikeneye kuvugwa mwabizovugwa ari uko nyene gubutungane bubandanye butsimbatara ko igihe cyose aba karenganyo umuntu akarenganywa ikomere gicacimburuka kuruta none rero novuga yuko hariho byinshi biriko biratera bije imbere intambwe iboneka iriko iraboneka nyene mugabo hariho byinshi tarashikako na cyane cyane bijanye no gusubiza hamwe
Monyigisho zitangwa kugira abantu barekuranire mu kibano n'akarenganyo hagabanuke harashinzwe amakomite n'imirwi y'abantu itatura matati imbere y'uko ajanwa muri za sentare
Hakaro rero cyo bita la justice informelle ijya ntahe yo kumugina murabona ijya ntahe kumugina burya irafasha ku bintu byinshi igafasha abantu batase gusubiza hamwe we ni byo rero twarashimitse ko gose turarondera mbere nabo twita abaparajuriste abanywanisha abandi babi koresheje ubuhinga bafise hanyuma rero hakaba nicyo twita le comité local de gouvernance no kuvuga abantu ku mitumba hajya ahantu ara base barondera gufatanya abategetsi n'abantu bato bato kugira ngo ibibazo abanyagihugu bafise bishobore gutorega umuti abo bategetsi nabo bategere ibyo bategere n'ingenego byifatanye
Itegeza ikorwa no mu rwego justice pe rimaze kwama ivyamwa mu kibano akarorero n'akabanyagihugu bo mu ntara ya Rwigi mu buseruko bw'u Burundi uyu mugabo yemeye gusara ikigongwe mu kenyezi iki umuvyeyi wiwe Nyene kuzisabwana we yatanze imbabazi.
Yakwagize ikosa kandi ukaba ucimuka yuko twahora dusangira tukaburiwe n'umubyeyi umwe mama ukaba wari kubishakashi kugira ngo ukuriceyi ku bantu bose twahora twimvira ko ari bo bamwishe cyo ni ukuri ndakubwira ikigongwe.
umukuru w'umurwisavya ko kunwanisha barundi Pierre Claver Ndayicariye asangariza agaciro kanini kw'abantu batagenda n'inzika ku mutima
gusaba ikigongwe dushaka wakoze ikibi aseze isi niki kumecitirwa umwana wiwe niki kumecitirwa umukenyezi wiwe kandi yayikora atamubajije kandi ico gifasha umuryango uwo yakoze ikibi kikongera kikaruhura n'uwakorewe ikibi.
Inama yo kuri uyu wa kabiri yari yatumiwemo abashinga amateka n'abakenguza amateka bo mu ntara zitandukanye. Uwo mugambi urangurwa n'ishengero katolika wo kunwanisha abarundi biciye mu kugerageza kuronsa ubutungane bose watanguye mu mwaka w'2017. Eroje uri kaneza, Ijwi rya Amerika.
Uburundi, Tanzania, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Zambia bigiye gusigura imbibi zabyo mu kiyaga cya Tanganyika. Abahagarariye ibyo bihugu bine bahuriye i Bujumbura mu Burundi bigira hamwe icyo kibazo, barahuzwa n'umuryango umwe bw'Afurika. Pierre Claver niyo nkuru.
Ikiyaga cha Tanganyika kirakunze kwadukamo amatati afatiye ku mbibe z'ibihugu bine bihuriye kuri ico kiyaga. Ivyo navyo no Burundi, Tanzania, Republika ya Demokrasi ya Kongo na Zambia. Kugira ayo matati arangire burundu, ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ryatunganije inama y'abahinga y'imisi ine i Bujumbura ifise intumbero yo gusibura imipaka ku buhinga bwa none mu kiyaga cha Tanganyika. Fred Ngoga gateretse ajeje imigambi y'imbibe mishami y'ubumwe bwa Afrika yabibwiye abamenyeshamakuru muri iyo nama iri kubera i Bujumbura ku magwa mukuru w'ubutunzi.
Turi muri iyo ntumbero yo kuraga ukuntu twokingira amatati hagati y'ibihugu, naco gituma rero twabahujije ngaha kubyerekeye cyane cyane Tanganyika. Tanganyika bujyanye n'itungo rusangi, n'itungo ririmo ibintu byinshi cyane rwose, rero twari ko turagomba kuraga ukuntu twohuza ibihugu hakiri kare kugira ngo ntazogira amatati mu misi iza. Nira nk'uko mubizi muri Afrika ubunye twarumvikanye nkene tuzogirana urudandazwa, kandi nk'uko mubizi Uburundi buheruka gusinya amadokima. Icyo tutagerageza kurondera rero ni ukugira ngo Abanyafurika babimenye, turabe n'ukuntu muri Afrika abantu bogenda bakizana batarinze kugira ingorane. Mugabo ibyo byose bihera hehe? Bihera mu kumenya imbibe aho ziri n'ukuntu ibihugu bikorana kugira ngo imbibe ntizibe zikoreshwa mu matati, ahubwo zibe ikiraro cyo kwiteza imbere.
Akararo ka hafi kayo matati nako mu kwezi guheze aho abasirikare babiri b'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bicwa n'inzego z'umutekano z'u Burundi zicungira amazi mu bumanuko bw'igihugu mu ntara ya Rumonge. Izo mpande zibiri zateguye ko kwabaye ukwihenda abakongomani bakaja gukuru bibe batabizi, abarundi nabo bitiranya abakongomani n'abagizi ba nabi gutyo barivuna. Iri defense ya Barurema atwara umugwi wo mu biro vy'umukuru w'igihugu ujejwe imbibe z'u Burundi yezeye ko iyo mipaka niyasibugwa ku buhinga bugezweho, izo ngorane zitazosubira kwibonekeza.
Murabona ku isi hoho urashobora kujabuka ukabona ko ari umutumba cyangwa ari amazi cyangwa hari giti cyangwa ikindi kintu cyerekana kigaragaza umupaka, ariko mu gihe cy'agatangandika umuntu amaze gushikayo ntashobora kumenya ati umupaka w'igihugu n'uyundi ucaha. Hariho rero ubuhinga bwa none bugezweho, digitalization de la frontière, kuburyo bw'uko umwene gihugu wa Congo ari mu kiyaga cya Tanganyika gashobora kumwereka yuko yamaze kujabuka mu mazi y'u Burundi canke ari mu mazi ya Tanzania. Biteza kwirinda rero yuko abantu bashobora kuvuga ngo bavogereye bakanaka canke umunyagihugu yarenze umupaka atabizi ataka ikintu kiriwe kiratera ingorane. Igihugu kibanye n'ikindi tubanye neza mu mahoro n'umutekano, niyo nyungu umurundi ashobora kuronga.
Ahandi akiri kibazo cyo mupaka w'u Burundi ni ku gasozi Sabanegwa kari ku ruzi Kanyaru ahahurira komine Mwumba mu buraruko bw'u Burundi mu ntara ya Ngozi n'akarere ka Gisagara mu bumanuko bw'u Rwanda mu ntara ya Majepfo. Impari z'ako gasozi kameze nk'izinga gakikijwe n'amazi ya Kanyaru ziri mu mugwi ujejwe imbibe uhuza ivyo bihugu bibiri. Ubumwe bwa Afrika bwerekana ko amatati nk'ayo amaze kuba umurengera mu bihugu vya Afrika kubera imbibe zidasibuye neza.
Muravye mu bihugu vyinshi vyo muri Afrika hamaze igihe hibonekeza ingorane kuvyerekeye imbibe kubera icyambere na mbere, urabona imbibe kuzaciwe zaciwe zitisunze abantu baba kuri izo mbibe kenshi zaciwe na neza wanashaka. Ubu nk'ubu nubabwira yuko ari bice 35 gusa muri Afrika z'imbibe zaciwe, mwiyumvire namwe. Ni ukuvuga yuko tise nk'amatati ashika nk'ijana muri Afrika y'ibyerekeye imbibe. Uhajemo ibihinduka by'ibihe ubu rero kenshi urasanga abantu bapfa tongo bapfa ibintu byerekeye imbibe cyane gose
imipaka hafi nka yose muri Afrika imaze imyaka irenga 50 nk'uko ubumwe bwa Afrika buvyerekana iryo shirahamwe rihamagarira ibihugu bigifise amatati kudatana mu mitwe ahubwo kwitura iryo shirahamwe kugira ngo ribibere nk'umuhuza Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo twararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mugi wa Baraka kuri FM 98.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mugi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 7
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mugi wa Kiwanja kuri FM 99.9
Naba dukurikira bari mu majepe ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
Ni radio ijwi ya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo abakozi batatu bishyira hamwe impuzamahanga ryita ku buzima International Medical Corps bashimuswe n'abantu bitwaje intwaro w'icyo gikorwa cyabereye kuri wa kabiri ahitwa Kakela mu ntara ya Kivu ya Majyepfo inkorirambuye Vedaste Ngabo
Mu kiganiro yagiranye n'ijwi rya Amerika ku gicamunsi cyo kuri wa kabiri Bwana Mutubila Kawaya Eme yavuze yuko ari abakozi batatu bishyiramwe rya International Medical Corps bashimuswe n'abantu bitwaje imbunda babajyana ahantu hataramenyekana uyu muyobozi avuga ko abo bakozi bari bavuye ibaraka bajyanye imiti ku kigo nderabuzima cya Rumanya Abala na Kanguri biri muri territoire ya Fizi bageze hagati ya Malindi na Fizi Centre barashimutwa aya makuru yishimutwa ry'abo bakozi yemezwa n'inzego za gisirikare zikorera muri su secteur opérationnel ikorera ifizi aho zivuga yuko ari abasirikare bagiye guhiga abantu bashimusa abo bakozi ba International Medical Corps bashimutiwe Kakela twagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'ishyirahamwe rya International Medical Corps ntibyadukundira ariko ku rupapuro rw'inzira aba bakozi bari bafite ordre de mission yabo yasigaye mu modokari bari barimo igaragaza yuko abo bakozi bashimuswe harimo umuyobozi umwe ndetse n'ushinzwe ubuzima hamwe n'umushoferi umuyobozi wa societe civile muri Baraka Maisha Albert yamaganye ibikorwa by'ishimutwa ry'abantu byongeye kuvuka muri Fizi avuga yuko atari bwo bwa mbere abantu bitwaje imbunda bashimuta abakozi bakorera amashyirahamwe akorera muri territoire ya Fizi kuko umwaka ushize bashimusa abakozi bishyirahamwe rya Medecins Sans Frontières bashimuta abakozi bishyirahamwe rya IDES bashimuta n'abakozi bishyirahamwe rya Norwegian Refugee Council ndetse n'abakozi ba komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi CNR mumenya yuko atari muri Fizi honyine hagenda hagaragara ibikorwa byo gushimuta abantu ahubwo no muri territoire ya Uvira uyu muco wo gushimuta abantu wafashe indi ntera ikomeye kuko hari ababura abantu bashimuta bagashimuta n'inka nyuma yaho benezo bagatanga amafaranga ari hejuru y'idolari 300 kugira ngo bazibasubize Vedas Ngabo ku garadijwe rya Amerika Uvira mu ntara kivuye
Amakuru ijwi ry'Amerika rikesha igishirikare cya Kongo muri territoire ya Fizi aremeza ko kugeza kuri uyu wa gatatu abashimuse bari abantu batatu bataramenyekana kandi ko nta mafaranga y'ingurane bari basaba tukiri mu karere ka Uvira abarundi 30 bafunzwe n'inzego zishinzwe umutekano bafatiwe mu ijoro ryakeye ahitwa Sange mu kibaya cya Rusizi abashinzwe umutekano baravuga ko abafashwe nta byangombwa bafite bagejejwe muri iki gitondo ku biro bishinzwe abinjira n'abasohoka Uvira kugira ngo basubizwe mu Burundi aha niwe dusoreje aya makuru hamwe na Mukobe Elia Baro wamfashije kuyabagezaho nongere bashimire kuba mukurikira radio ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana mbifurije umunsi mwiza